Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Sabi kaze chuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye kuri no genekezo rya 15 ruheshi umwaka w'2023 nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Intego y'amafaranga leta igiye gukoresha umwaka w'2023 shiri umwaka w'2024 munifatiye ku bintu nyamukuru biboneka abanyagihugu bakeneye harimo ngo ibintu bitari bike byari bikwiye guhinyanyurwa byo bishikizwa n'ishyirahamwe Oricom yishinze kugwanya abagibiturire n'abasesagura itunga rya leta. Murano makuru murabikurikirana. Ishure ry'imyuga na ryo mu kugitaba ni mu ntara ya Rutana, abarimu n'ababyeyi barasaba ubutungane amatoza yimbitse ku bijyanye n'ibikoresho byaho. Iryo shure n'ishyirahamwe World Vision, umuyobozi w'iryo shure araheza arabyiba. Murano makuru maza kwikurikirana nyene. Mu gisata cy'amagara y'abantu, ishyirahamwe mituweli ivuza abakozi ba leta riridogirwa n'abanywanyi baryo ko ritabarihira imiti bandikirwa n'abaganga. Amakuru saya gusa mu kanya idonido ihagitse.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nongere ndabaramutse ano makuru mu nkundi tuhere kuri nkuru iciye ku masonga. Christophe Nduwayo munywanyi w'umugambwe SNL akaba yahoze ari umushinga mateka mu nama nshinga mateka y'ibihugu by'umuryango w'ubuseruko yanyurujwe muri kano gatondo kuri wa kane n'abapolisi ngo bari bambaye umwambaro wa gisivile, aho bivugwa ko ari abapolisi bazindutse bakikuje urugo rwiwe kuri wa kane. Uwo mugambwe SNL wumvise ko umushinga mateka Christophe Nduwayo yoba yatwawe n'uwitwa Elifaza akorera mu gisagara cha Bujumbura. Gushika ubu ntiharamenyekana igituma umunywanyi w'umugambwe SNL asanzwe ari mu ndongozi z'uwo mugambwe yafashwe n'icyo baba bamuhora mugambwe aturukamwo bakaba basaba umuco. Mu gisata cy'ubutungane naho kuri wa kane niho muganga Christophe Sahawe yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital yarengutswa imbere y'ubutungane nyuma y'intahe yashashe muri senare nkuru ikukira komine ya Muha mu gisagara cya Bujumbura. Ingingo yafashwe n'uko iyo dosiye yagiye mu mwiherero sintare ya Muha ikazoca ijya nino ibijyanye nayo. Ikibonekeje nuko muganga Christophe Sahabo yari yaherekejwe n'umushinga manza wiwe. Muganga Christophe Sahabo akaba amaze umwaka n'amezi hafi atatu mu buroko, uno munsi bukaba bugize kabiri arenguka imbere ya sentare nkuru ya Muha. Yaheruka kwitaba ku igenekezo rya 2018 ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'2022 inyuma y'amezi atanu afunzwe. Mu gisata cy'indero, umuyobozi w'ishure ry'imyuga ryo kugitaba mu ntara ya Rutana Claver Nitungaragizwa kuba yarize ibikoresho byahawe iryo shure n'ishyirahamwe World Vision rikorera muri iyo ntara. Abakoreye kuri iryo shure co kimwe n'ababyeyi baharereye basaba ko uyo muyobozi yokurikiranwa n'ubutungane. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkuzimana.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura kuri iryo shure ry'imyuga ryo kugitaba atumenyesha ko haciye indwi zitatu hamenyekanye ko hari ibikoresho by'ishure byari byatanzwe n'ishyirahamwe World Vision byazimiye. Ibyo navyo ngo bikaba byatwawe n'umuyobozi w'iryo shure Claver Nitunga, aho yabigurishije ahitwa mu birongozi nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Ariko wewe akaba yari yavuze ko ishyirahamwe World Vision ryari ryabitanze ari iryo ryasubiriye kubimusaba ngo abisubize. Ibyo bikoresho bikaba byari bigizwe n'imashini zibiri zikata ibyuma, imashini itobora ibyuma n'inyundo zitandukanye. Bimaze kumenyekana, umuyobozi w'iryo shure yarashizeho umugwi wo gukora amatohoza mu cegeranyo watanze, bikaba byaragaragaye ko ibyo bikoresho ari we yabitwaye. Ariko icyagiye gutangaza abakorera kuri iryo shure nta nkurikizi yabaye, kuko akingiwe ikibaba n'urongoye indero mu ntara ya Rutana. Abakorera kuri iryo shure n'abahaherereye basaba ko ibyo bikoresho byogaruka.
Bidusaba abajejwe intwaro, abajejwe indero ko bahagurukira icyo kibazo ibintu bitarayangara, na cyane cyane umushikiranganji w'indero urongoye indero mu ntara ya Rutana bagerageze bakurikirana ibyo bintu, kuko turabona ko umurindi w'ubuzima ageze ko urahambaye cyane. Turafise amakenga ko n'ibindi bishobora kugenda mu gihe atacokorwa. Nibahaguruke, bahaguruke kugira ngo ibyo bikoresho bigaruke, abana b'igihugu bige ashe ko bigiciwe n'ahandi. Turabona ko bigiye kuyangana n'ukuri.
Mwamenya ko bubaye ubugira kabiri umuyobozi w'iryo shure yagirizwa kwiba ibikoresho by'ishure arongoye. igiteye amakenga nuko avuga ko bene gutanga ibyo bikoresho ari bo bagarutse kubimusaba ariko akabatanda hamwe biragaragara ko bamuhaye urwandiko rwo kubisubira ko kubera ayo makenga yose uruganda gwa hadiye nzamba gateka kawe gwarondeye kuri telefone Claverne Nitunga yagirizwa ubwo bunyonyezi cyo kimwe n'urongo y'indero mu ntara ya Dutana kugira batanga umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashobye kubaronka kuri telefone ngendanwa.
Josephine George Nkuzimana arakenuye muhinga bw'ibyuma batumira amateshe tubandanya nano makuru mu gisata cy'ubutunzi.
Inzamba
mu gisata cy'ubutunzi ngo integuro y'amafaranga leta igiye gukoresha mwaka wa 2023 n'umwaka ushira 2024 buyababa ibihumbi bine by'amamiliyari y'amarundi bikwiye gusubirwamo ngo kuko idashira imbere inaguka ry'ubutunzi bw'igihugu. Ibyo bishikirizwa na Gabriel Rushyiri arongoye ishyirahamwe rirwanya ibiturire Olicom kubwiye ngo iyo nteguro ntifatiye ku bintu nyamukuru biboneka na cyane cyane ko harimo ibintu bimwe bimwe byari bikwiye gusubirwamo igasubira no mu nama nshinga amateka kugira basubire kuyemeza. Ariko Gabriel Rushyiri arashima ko bongemwo itagise ishimikiye ku butunzi bita taxe si la fortune mu rurimi rw'Igifaransa ni mu mwumvirizi.
Kibazo mbona kihari uno munsi ubwa mbere iyi budget yatowe n'ukuri muri leta baza kumbabarira kandi mwese muzobibona ni budget nokwita mu Gifaransa ko irealiste ni budget idafatiye ku bintu nyamukuru bigaragara mbone. Ubwa mbere nuko iyi nteguro y'amafaranga tuzokoresha tujya twahorana mu mwaka turiko turasozera amafaranga yangana amamiliyaridi ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo icyenda na bibiri mu gihe ubuya amafaranga tuzokoresha yose azobangana hafi amamiliyaridi ibihumbi bine. Ni ukuvuga yuko aya mafaranga yaduze ko ibice bishika mirongo ine na bitandatu ku ijana birenga amafaranga twiteze kuzokwinjiza biciye mu mwese twita rerosete fiscale e non fiscale. Ayo mafaranga ayo mahera twahora yari yateganyijwe ko azokwinjizwa yari amamiliyaridi ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo icyenda na bine z'amafaranga y'amarundi. Ubu uya muri bije nshasha izotangwa gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi hategekanijwe ko leta izokwinjiza amafaranga miliyaridi ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo ibiri na bine by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga yuko amafaranga twiteze kuzoronka mu gihugu haduze ko bice mirongo itandatu na bitanu birenga ku ijana urumva ko amafaranga ateye ubwoba ibyo ari byo byose nawe. Ikintu kimwe cyita deficit cyavuye ku mamiliyaridi ijana na mirongo icyenda n'indwi ibyari byo mu mafaranga turiko turasozera ubu byagiye ku mamiliyaridi amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani birenga. Ikinogo cyaduze ibice amajana abiri na mirongo itandatu n'icyenda birenga ku ijana yaduze ibishyamwe hejuru ku ijana. None tuvuge ishituku utarinze kujya mu biharuro birebire by'umuntu w'umutungo fatira mu rugo iwawe muhira iwawe urumva ugiye kongera kutugura byinshi ukendetisa ugashyira mu mwimbu uzotuga ukubije none mba woteri mbe tuvuge ishituku. Rero iyi bije twebwe tubona yuko ari ambije de consommation atari bije izotuma ubutunzi buduga.
Mu gisata cy'amagara y'abantu imyidogo nayo ni myinshi mu banywanyi b'ishyirahamwe mitiweli rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Igishyirahamwe ngo ntigigera ryubahiriza ibice mirongo umunani ku ijana ribwirizwa kubavuza ko nk'uko biri mu masezerano. Bagidogera kandi ko ritabahira imiti bandikiwe na muganga nk'uko byabwirizwa n'inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu.
Iyo myidogo izanana muri bamwe mu bakozi ba leta basanzwe ari n'abanywanyi b'iryo shyirahamwe rijejwe kubavuza mituelle de la fonction publique mu Gifaransa. Bidogera iryo shyirahamwe rya leta ko iyo bagiye kwivuza bariha amafaranga arengeye ayo bategerezwa kuriha kuko mituweli ibwirizwa kuriha ibice bigera kuri mirongo umunani ku ijana. Uno munywanyi ati siko byifashe namba
mituweli de la fonction publique nta kintu dufasha ngiye kuraba ibyanditse bakatubwira yuko mituweli turihira ibice mirongo umunani ku ijana munywanyi nawe turihira ibice mirongo ibiri ku ijana niko ugiye kuraba neza ibintu bidasigura icyo tubona kandi nk'akarero kuri jewe mperuka kujya kwivuza sansa nari kuriha ibihumbi cumi na bitanu n'amajana kuri iyo mituweli baca bamfatira ibihumbi cumi na bitatu n'amajana. Ni ukuvuga izo trezime izo bihumbi cumi na bitatu ni ijana birishe mituweli iriha yasigaye numva yuko bisa n'uko ari ijana birishe bizaba ibice mirongo umunani ku ijana mituweli ikariha ibice mirongo ibiri ku ijana.
bahejeje kwivuza niko kuko imiti bandikirwa neza ngo irihwe n'iryo shirahamwe nk'uko bibandanye byemezwa n'uwo mugabo agenda n'indwara. Imiti ikomeye basanga yakuwe ku ntonde y'iyo mituweli ibarihira.
Imiti myinshi igomba kugwa ku rutonde una uko kwezi uragenda akaguha uyu muti ugukurikira ngo uwo muti ntugire kuri mituweli. Icyo dusaba ni uko mituweli yokwisubirako isange itunganye ibyayo igakoresha ibiharuro uko biri 80% to 20% bikaguma uko hama akamenya yuko bahamagarirwa kuvuza abanywanyi babo.
Kuri iyo myidogo ya bamwe mu banywanyi ba mutuel twarondeye umuyobozi w'iryo shirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu tugukengukiye muri ino minsi nawo haribonekeza ubukene budasanzwe bw'ibiribwa byankenerwa nk'ibiraya ifu y'inyumbati n'ibigori muri komine Kabarori ntara ya Kayanza ni mu buraruko bw'igihugu. Abadanda basanzwe bakucuruza ibyo biribwa ntibacemera kwakira inoti z'amahera 5,000 to 10,000. Ingaruka y'ibyo byose ngo nuko abadandaza batakironka n'ababazana ibyo biribwa biva handi. Abanyagihugu nabo imyidogo ngo ni myinshi kuko badashobora kuronka ibyo biribwa aho bibonetse naho bakabironka ku biciro biri hejuru cyane. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Francine Kanyange.
Abanyagihugu muri komine Kabarore na cyane cyane abo muri zone ya Rugari muri iki gihe bavuga ko bari mu maganya menshi basigura ko ibyo biva kuko badashobora kuronka ibyo biribwa kandi biri mu bisanzwe bibatunze mu buzima bwa minsi yose. Iyo bagize ngo barabironse naho babironka ku biciro by'umurengera. Bavuga ko ibyo byatanguye gushika nyuma yaho abadandaza batanguriye kwanka kwakira inoti z'5,000 hamwe n'iz'10,000. Kubera ibyo abo badandaza ntibasubiriye kuronka ibyo biribwa bisanzwe biva mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bavuga ko bariko bagwa mu ntorero y'ibyo batazi.
Abanyagihugu bari mu mabara menshi cyane kuko ubufuka hafi ibihumbi 180 ubufuka imyumbati ubugeze ku 200,300,400,500 ibigori ni uko nyine. Ni ukuvuga ibintu byose byaduze kubera ko nta modoka nyuma yemerewe gukora kiri mu Kayanza mu kiduga n'icyabarore. Rero turabaye cyane kuko urabye kumena ubuzima bwacu ndaniye birabaje cyane. Ubu turabare kankaduga bikeya mugabo ntitugwe mu ntorero n'ibintu twebwe tutazi abantu bato bato nta kintu na kimwe tuba tuzi tubona ingorane gusa zidushikira.
Ubu banyagihugu basaba abategetsi ba komine n'ab'intara gutorera umuti icyo kibazo kugira ngo bave mu kangaratete barimo.
Turasabye abatwari batwumve ya mstanira kufunzi, ya mbra matari, barutaware, kilomisho kufungura. Alana ya mwina kubuliwa kita kumashure, kuwera ko, mawara liyo kudafash. Piyo si mtu kungene, kiyane si tukwebga yiku mtu kungene. Ifugwa zili mwunhara ya kayanza, si toza mwiko mwine kawarore. Kanda liko mwine ino mwudigize inhara ya kayanza. Roha mtu mba chane, kutasa mtu wali zi mstani, inambu shukinu chawa, aichani mtu wali zi, ya matari. Asangwero mwuyumbiriza ibibazo by'abanyagihugu kugira ngo abantu tudutabagwe kabisa kuko turagowe.
Kuri icyo kibazo uruganda rwa Radio Ingamba twagerageje kurondera musitanteri wa komine Kabarore Dasmas Zisaguye kuri telefone yiwe kugira ngo atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka.
Ni kuri no nkuru ya Francine Kanyange cyo dusozera ko makuru. Ndabashimire mwese mwari mwafashe kano kanya kugudutega yomi. Nshimire nabagenzanje bamfashije kwegeranya no makuru Alain Majesté barengana bashije ano makuru nkabadayifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugira iteka niteka.